Igipolisi nico cemeje ku rugo rw'intwazangabo yo ku ipete rya Colonel mu gisirikare cy'u Burundi ruri muri quartier ya Kamenge mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura rwatewemo ibisasu by'amagrenade n'abagizi banabi bataramenyekana. Abantu babiri nibo basize ubuzima, harimo umufasoni w'iyo ntwazangabo bitavye Imana bamaze gushikanwa kwa muganga. Amakuru ijwi rya Amerika ryaronse nuko iyo ntwazangabo Colonel Aaron Ndayishimiye arongoye ibatayo y'amajana 212 ikorera mu ishamba kimeza rya Rukoko. Ku munsi wa mungu heze igipolisi cemeje ko iryo shamba ari ryo ryazananyemo abantu bitwaje ibigwanisho bagavye ibitero ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Ibi bije bikurikira ibindi bitero vy'amagrenade mu bice bitandukanye by'igisagara ca Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi hamwe n'igitega ku mugwa mukuru wa politike guhera mu ntango z'iyindwi. Haba kuri iki gitero cabaye ku rugo rw'intwazangabo ndetse no kuri ivyo bindi igisirikare ntaco kirashima kubivuga ko inama nshingamateka yateye ivyatsi ubwo bugizi bwa nabi. Alexis Badianda Gihimbaze, umuvugizi w'umukuru w'inama nshingamateka, niwe yasomeye abamenyeshamakuru itangazo kuri uyu wa gatanu i Bujumbura.
Inama nshingamateka iriyamirije ububisha bugamije kwerekana ishusho mbi y'igihugu cyacu mu makungu, na cyane cyane muri kino gihe n'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yitabye inama ya bose igira ya 26 y'ibihugu muri kino gihe mpuzamakungu ngo ni iriko irabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inama nshingamateka Burundi isabye ishimitse inzego zibijejwe kubandanya amatohoza n'imitsi kugira ngo abenegihugu bamenye abagize ubwo bubisha. Igasaba kandi ko bohanwa hisunzwe amategeko abamaze kumenyekana ko bafise uruhara muri ubwo bugizi bwa nabi. Inama nshingamateka isaba abenegihugu bose kuguma bafatanye mu nda. Inama nshingamateka Burundi irangije isaba amakungu gufata no gushikiriza abategetsi b'u Burundi abo bamaze kumenyekana ko bakoze ibitero by'iterabwoba.
Abo inama nshingamateka yikeka ko bakoze cyangwa bari inyuma y'ivyo bitero, umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika y'u Burundi Silvestre Nyandwi yarabashize ahabona ku munsi wa gatatu w'iyindwi.
Amatohoza amaze gukorwa arerekana ko ibyo bitero bikorwa n'akagwi k'iterabwoba n'ibyaha by'agahomerabunwa karongowe n'aba bakurikira: Alexis Nduhije ari nawe ari ku isonga ryako, Nyamoya François, Barankitse Margarita n'abandi tutaramenya neza umwidondoro wabo ariko tukirondera. Kubera ko abo barongoye ako karwi twavuze bataba mu Burundi, twaciye dufata ingingo yo kubasohorera imitahe mpuzamakungu.
Abo nabo bavyamirira kure babwiye ijwi ry'Amerika ko ari remantanya atawurifatiye. Marguerite Barankitse atwara ikigo Mezo Shalom, uvuga ifasha impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda inyuma yaho ico kigo n'abakirongoye birukaniwe mu gihugu.
Ubu ubagomba ngo banshi nkukura ko nokwihebura ihi bambewe ivyo birego bintumye ahubwo mbandanya nkora, baranciriye urubanza ko guherayo babona mbandanya ibikorwa. N'ubu rero ntibinteye ubwoba, barabonye bahejeje kunyangaza ko nagiye nkubakira abana imahama, nkigisha abana nkabarungika muri kaminuza, nkigisha nkavura, none bagira ngo bantere kuku intiba ishushe amakungu amharira ivomo. Ariko ntibintera ubwoba, ndaremye.
Bimwe mu bihugu vya Buraya vyamaze kugabisha ababo baba canke baca mu Burundi ko burikanura. Mu itangazo ry'ubuserukizi bw'Ubufaransa mu Burundi, Abafaransa bategetswe kwiyubara kubera umutekano mu gisagara ca Bujumbura n'igitega utifashe neza. Yongera ko Abafaransa babujijwe kuja ahahurira abantu benshi nko mu masoko no ku bituro vy'imodoka zunguruza abantu i Bujumbura n'igitega vy'umwihariko mw'ijoro. Ico bikoze inama nshingamateka irahumuriza Abarundi n'abanyamahanga mahanga kwa bajeje umutekano barikanuye kugira ngo babakingire umutekano. Abarundi baba hanze muri diaspora nabo bashize ahabona urwandiko biyamiriza ivyo bitero. Abarundi babo mu makungu bobo batera intege abanyamahanga bifuza kuja mu Burundi ko batocika intege, bagasaba amakungu n'abarundi ko bokwifatanya n'inzego za leta mu kugwanya abo diaspora yita ko arabansi b'igihugu. Cyclavenio Nkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.